murumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mutangura kumviriza twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni kumwe na Fide Niyongabo nje nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tubiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Tuhere ku makuru avugwa mu karere mu Burundi mu ntara ya Kirundo. Imvura ivanze umuyaga mwinshi n'urubura yarahitanye byinshi muri komine ya Kirundo. Abahuye n'ivyo biza basaba kugarukirwa ko umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu gukomeza kugarukirana ko mu bihe nk'ivyo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Amazone atatu ya komine Kirundo yo yaraye ahuye nakaga k'imvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Mwiboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwambeze.
Ewe inzu yanjye yarayisenyutse kubera umuyaga w'igihuhuzi waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburimbi nduze sanga abana ariko barakuguma. Ati none byagenze gute? Utwenge imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi niho rero twashoboye duhungira ku uwo mubanyi. Ngiye kuraba hejuru nsanga n'amabati yagurukiye ahantu mu bitoke. Ndaheza ndayandura ingurube nizo nasanze nazo nyene zirimo ziramerekwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haracyari kirangare. Rero mutugarukire ko mudufashe.
Ya hejuru harasambutse hari hasakaye none siho amatropika kandi nabo zarasambutse. Ubu rero nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine aha ubwo ntagomba yuko nyine mudufashe. Ega usura kubaka burya biragoye n'ukuri.
N'abarimyi ntibagira ayo bakira n'ayo bamira.
Ibifunguka byari bihari ariko mugaba byagiye imyumbati yagiye iminyoni abantu bari barariye kurya none yose byarurumye hasi. Imvura irakize ikongera ikica yatugiriye neza mugaba. Umuntu aho yarayiduhitanye. Ni mundo sakawa dukurikira ko rero bakadufasha bakatengira gafasha bakadufata mu mugongo.
None nagahomera bumwara anyereka ibihoke ngaho o yavunitse ikivenese kiravunika ibipapa biravunika n'inkoko zimwe z'abaswi zarapfuye ejo bamwe batora ubuswi bwapfuye nk'injya zari mu isafuriya zose zaguye mu binombori twarenze kwiharanja bushasha nyene kugira tuba icyo tworari ibyo twimbuye navyo nyene byatembanywe n'amazi bimwe twarokoye dukenya nyene twifashe uwo munsi nyene nk'uduharage utuhoho nyene dutugori.
Ibiharuro bitangwa na komine ya Kirundo byerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo byaragurutse ku birasi bibiri by'ishure shingiro rya Rugero biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro bya zone Gikuyo navyo nyene byarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse ku ishure rya Rugero abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twahasanze yabitubwiye. Ibiharuro bya komine byerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibitegwa vyatwawe. Ibitegwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoke, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Nyamara abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze iciye ku bantu.
Imvura yarishatse kuduhitana. Umuyaga waraje nyene urasitura inzu rwose. Ehe n'ubu hose hararangaye none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye bamwe baranatembye abana batara mu mwonga abagore abasaza bo twakora akazi ko kubakora mu mazu tubikorera twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye
bamwe nyene ahantu duheye batwaye kwa muganga aba iyo hepfo ku mwonga mba bamwe baravunitse abandi nyene kwabaye nyene kubitaho nyitondira ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhuzi yaraye isize mu kangaratete abanyagihugu umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ibyaraye bibaye. Macumi Daniel umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo abahamagarira nyabuna gushigikirana abagize ivyo barokora bakagarukira kubahuye n'ivyago. Macumi abasaba kubandanya basarura ivyo barimye ku rutasi abatumirira kwitegurira irima ry'impeshi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ugutangura ku mwaka w'amashure trimestre ya mbere kwibonekejemwo ukuyitabira guke kumashure. Abavyeyi n'abanyeshure baganiye n'Ijwi rya Amerika bahuriye ku kibazo cha mikoro make nk'imwe mu mpamvu zatumye bateba kwitabira ubutangura kw'amashure. Ibindi turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Itangazo ryandikiwe abayobozi b'uturere bose n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi riragira riti nshingiye kuri raporo yavuye mu igenzura ry'itangira ry'amashuri mu mwaka wa 2018 maze kubona ko hari abana batagiye kuzwa uburenganzira bwo kwiga kubera ko ababyeyi babo batatanze amafaranga bakwa n'amashuri mu buryo bunyuranye. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda arasaba abayobozi b'uturere bose gukurikirana no guhagarika ibibazo byose bigaragara hirya no hino mu mashuri bijyanye no kongera agahimbaza musiki kagenerwa abarimu no kwirukana abanyeshuri batagatanze. Uyu muyobozi agasaba kandi uturere twose guhagarika imikorere yiswe kwitanoze igaragara muri amwe mu mashuri nko kwaka abanyeshuri amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga y'isuku, amafaranga y'ibitabo kandi bitangwa na leta n'amafaranga abana basabwa yo kubasha gufatira amafunguro ku ishuri. Uyu muyobozi asaba ko nta mwana wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri ukwiye kwakwa ayo mafaranga kuko atangwa na leta. Nubwo itangazo ryasohotse tariki ya 23 nyuma y'umunsi umwe amashuri atangiye mu Rwanda ntibyabujijwe bamwe mu bayobozi b'amashuri kongera kwirukana abanyeshuri. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika twahuye mu masaha yo kwiga bari mu nzira bamaze kwirukanwa. Umwe ni umwana muto wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri usibye kurira gusa nta byinshi yavugaga. Undi ageze mu mashuri yisumbuye we yabashije gusobanura uko byamugendekeye. Aba bombi biga mu ishuri ryubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ntabwo bifuje ko dutangaza ikigo cyabirukanye.
Ngiye ngo njye kuzana mushiki wanjye.
Ngo kubera iki? Ngo nta mafaranga watanze se? Ndubona urimo kurira birakubabaje? Kubera ko bakwirukanye bakubwiye ngo ugomba kwanza ugatanga amafaranga mbere yo kwiga?
Twatashye ni ukuvuga ngo iyo baza kuba ari abemera baba bakubwiye ati jya mu ishuri amafaranga bazacyari nk'ikintu uzaba ugishaka nyuma ariko nk'abandi bari kwiga twe turi hanze twasohotse turi benshi.
Nanditse ko bavuga ngo leta ntigomba kwirukana abana ubu kuki abayobozi bariho kubirengaho?
Natwe byatuyobeye nyine kandi batubwira ko leta ivuga ko abana bose bagomba kwiga bazadushakira ubuyobozi bujye hari navuga ngo ubujye bujya buri mu mashuri babwira abadirekiteri kuko ku minsi irukana umwana ngo akore ikintu kigiye atariza.
Mu mayira ntihagaragaraga abanyeshuri gusa kuko hari n'ababyeyi benshi bari kumwe n'abana babo babasubije mu rugo ku mpamvu zo kubura amafaranga y'ishuri.
Bagatumye
38 na 500 hano
hanyuma baramwakiriye se
irukada
bakubwiye ngo
bazamwakire kuko nyazaje.
Ubu ni ukuvuga ngo umwana musubiranye mu rugo?
Hego arambajije ngo nabona ngahe ndavuga nti wenda nshobora wenda kugabana 20 uzamwandika ariko uyabonye niba yaje kumwakira kandi ari umwana wigaga hano urumva azamwakira nayabonye nyine
njye bambwiye 3,500 ndavuga nti ntago nayabona rwose na mfite umwana ushaka kwiga cyane cyane umva arimo arererwa arira ati mate papa ko yanze ko niga tumba igenze aricaye ntago nzigenze agarukiye ntago nzi niba naguza amafaranga nkayabona ntago nabona umuntu yamo nayabura ubwazicara.
Ibi bivugwa n'aba babyeyi ndetse n'abanyeshuri birahakanwa n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri abirukanwe bavuyemo. Yahamirije na Ijwi rya Amerika ko mu kigo cye nta mwana n'umwe wirukanwe.
Ngira ngo wenda kubera ko tukiri mu itangira ry'amashuri hari ubwo ushobora kubona abana bakiri mu nzira ukagira ngo wenda hari n'uwabirukanye umuntu hari ababyeyi twatumye ibyangombwa ko bagomba kugenda bagashaka amabirote bagashaka n'aho abana n'ibyangombwa bigaragaza yaho abana bigaga kugira ngo tubashe kwakira dukurikije ibyangombwa ariko nta watumwe ngo agende azane amafaranga umwana abone ubujya mu ishuri.
Kubura kw'abanyeshuri ku bigo byari byanagarutsweho n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ubwo yasuraga ibigo by'amashuri binyuranye mu itangira ry'igihembwe cya mbere hari ku wa mbere tariki ya 22. Uyu muyobozi yavuze ko yasanze ibigo by'amashuri byinshi abanyeshuri batarabigeramo ndetse asaba abayobozi b'amashuri kujya batangira kwigisha ku munsi wa mbere badataye umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio America isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cyacu 18 muri kumena Joy Diane nahazwe kaze mwese ncuti bakunze mu biganiro twafitiye kuri uno mwanya
byo barugarisha n'iritume bugara imijyana yipakiye impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyu cankuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Uyu ni Arsene Arakaza arongoye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'Uganda asaba ashimitse ko igikorwa cyo guharura impunzi zahungiye muri ico gihugu kiriko kirakogwa na leta ifatikanije n'ishirahamwe gita impunzi ku isi HCR kitotuma ico gihugu cugara imiryango ku mpunzi sasha z'abarundi ziriko ziza zikigana. Iyo nkuru cyo kimwe n'ibindi vyerekeye uruhara rw'amashengero mu bihe vy'amatora turabigaruka kwandi hato mugume ku maradio yanyu.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bacu kuva mu ndwi heze leta ya Uganda n'ishami rya ONU gitaha impunzi RCR baratanguje iharurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu. Muri izo mpunzi hari Abarundi, Abanyarwanda, abava muri Sudani y'Epfo n'ibindi bihugu bitari bike harimo nka Pakistan. Impunzi z'Abarundi ziri muri Uganda zisaba ko ico gikorwa kitoca gituma ubugihugu c'Uganda gihagarika kwakira impunzi z'Abarundi ziriko ziza zikigana. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika ina Irobi Elojuri Kaneza yavuganye na bamwe mu mpunzi zahungiye aho muri Uganda.
Icyo gikorwa cyatanguye ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu bisanzwe biraba ibibazo by'impunzi nizo byagitanguje. Intumbero y'iryo barura ni ukugira ngo Ubuganda bumenye ibitigiri by'impunzi buhaye indaro uko bingana ubu. Impunzi z'Abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'Ubuganda kuzitwararika. Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu Buganda yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri telefone.
Nk'Abarundi murazi hariho ikindi gitandukanye dufatiye ku kungene ari twebwe twenyine mu mpunzi zose ziri mu Buganda leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri 2016. Umushikiranganji w'intwari hagati Patrice Bandagiyagi na Kizat aragenda gusigura yuko hari amahoro mu Burundi, abantu bohunguka nta kibazo naho badusigura kuri ibikorwa bisanzwe. Turasaba leta y'Uganda nk'uko yama iri mu bihugu bitunganiriza impunzi yobandanya yakira impunzi z'Abarundi. Ko nagomba ndakumenyeshe unyetseho turavugana hariho umuryango uhejeje ku telefona umbwira yuko ariho ugishika nobafasha kugira ngo baronke ipapuro y'ubuhungiro. Byumvikana neza yuko ibyo barugarisha ntibitume bugara imiryango y'ukwakira impunzi z'Abarundi kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi birashobora gutuma uyu cankuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Ariko rero n'abahahungiye hari bimwe mu byo bari biteze gukorerwa bataronswa nk'uko bisigurwa na Arakaza.
N'amashyamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'Abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza ugasanga ibijyanye n'amashuri nta muntu umwe aturaba basanga amashyirahamwe nta kintu ariko aradufasha twebwe tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere aho mitahe mito mito bashoboye kubaho kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariyo amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza akaba n'ibyo bashobora kumufasha kuko murabona hari ibyo kwivuza n'ubwo umunsi hariho abantu banahohotse ugasanga niwe kubakurikiranwa neza hari abandi bafite izindi ngorane z'indwara tujyayo tukavuga tuti kaba akaryo keza yuko ikibazo cy'iwacu bakitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange.
Imbere y'uko izo mfashanyo zemerwa impunzi z'Abarundi ziri mu Buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura.
Muri ibihe by'ibyarurwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe. Turasaba yuko abagiye kubibaruza umutekano ucungerwa cyane kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru atangwa abantu bari kubakoranira naha na hariya ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa ubwirane. Tusaba yuko rero umutekano wo kubahirizwa gusumba uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu Uganda batunganije kuko muribuka ibyabaye Kamanyola murazi ni Tanzania ko bagura bati ngo bunguke
Igihugu cy'u Buganda kiri mu bihaye indaya impunzi nyinshi mu karere ka Afurika yo hagati n'iyo mu buseruko nk'uko biri mu byegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi ACR icumbikiye impunzi ziva mu bihugu birenga umunani birimwo n'iziva ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Pakistan. Icyo gisata cyawo ni cyita impunzi cyemeza ko mu Buganda hari impunzi zirenga miliyoni n'ibihumbi amajana abiri. Abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo bakaba barenga ibihumbi amajana icyenda na mirongo ine n'indwi. Mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko ibitigiri bya ACR byerekana iri muri icyo gihugu ikaba yitwa Bididi, irimo abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu bose baturuka muri Sudani y'Epfo, ikaba itumbereye mu karere ka Yumbe mu buraruko bushyira uburengero bw'Ubuganda. Abarundi bariyo ubu bagera ku bihumbi mirongo ine n'indwi. Eroje Burika Neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi rya Amerika Washington DC, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango, turabashikiriza ico indongozi z'amadini n'amasengero zigona ku bibazo bitandukanye biba bivugwa mu kibano mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi rero turagaruka ku ruhara rwabo mu vyerekeye ivya politike. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi kiriko gisa nka icegereza amatora atandukanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Mutinone abanyedini n'indongozi zabo bavuga iki kuri ibyo bibazo bitandukanye? Bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro bagiranye i Bujumbura. Bavuze yuko nubwo hari uruhara rutari ruto bafise, hariho akarimbi batarenga, ariko nk'urwego rw'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika muri ico gihugu ruremeza ko ikigo kwaco guhanura vyaryohera canke vyababaza abanyepolitike batarota babiheba. Reka duhe ijambo mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse, aratangura tubwira abatumire bari kumwe.
Patiri Nicitereze Lambert, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, turabaye bwakeye. Namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana, murongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi, namwebwe turabaramukije. Twari turindiriye kandi Sheikh Sadiki Kajandi, arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi, uno mutuza kuvugana ku bijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu. Twibutse abariko baratwumviza yuko bumviza Ijwi rya Amerika. Reka dutangure tubaza mwebwe Pati, mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega?
Ibijanye na politike biratwega cyane rwose, kubera ko Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose, kandi urukiza rwuzuye nk'uko Yezu yabitubwiye avuga ati, naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza, kugira ngo abantu baronke ugo rukiza bwuzuye, ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose, kuko umuntu murabonagizwe n'umutima akagirwa n'umubiri. Hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu, kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe. Nicyo bituma rero politike, ibyerekeye politike bituraba rwose, kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu, kuko abo bakristo dushyira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politiki. Hanyuma Ekleziya murabona ikwishikira ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugo ruhande rwa politike icigirira heza igahanura igahanura igakebura kugira ngo abo bajeje politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose.
Ego reka duhe ijambo Pasteur Setinkishimana nawe arongoye urwego rujeje gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose. Pasteur Setinkishimana, mwebwe namwe dufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu bya politike no mu bukirisu?
Ego cyane biraturaba kaba bituraba mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere nuko aba a bi novuga ko basa nabihebeye ibikorwa bya politike ko nibyo akora mu buzima bwa misi yose n'abanyamashengero yacu turongoye. Ni kuvuga n'abanyamashengero bitabara ku rugo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na bene co
n'abakirimo. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucisha mu kugira ngo mwigishe.
Ego
ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute?
Ikete Paulo yandikiye Abaroma icyo 13 uhere ku murongo wa mbere avuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku Mana akongera ngo ukuruho kwazanywe n'Imana. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ariryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza. Rero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini icyo duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamo na rya jambo ry'Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha.
Reka tugaruke gatoyi kuri Patiri Lambert Citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mubafasha gute?
Inyigisho ngengamibano z'Ekleziya turabona neza aho Ekleziya bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajeje kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese. Kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese. Ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa rukiza rwuzuye. Hanyuma rero urabona yuko Ekleziya yigisha urukundo, ikigisha amahoro, ikigisha umwumvikano, ikigisha ikigongwe. Ku buryo bwo rero intererano Ekleziya itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye, inkingi z'amahoro igihugu gikeneye, inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye. Izo nazo ni ukuri, ubutungane, urukundo n'ikigongwe.
Ego Pasteur Setinkishimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza. Mbega mu kubagamburukira harimo gufatanya nk'ubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki, ubwo butumwa namwe mukabutwara gutyo mu bakirisa umurongo?
Iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza, muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose sosiyete Burundi kwigira neza, iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarubiro harakunda kuza amatangazo y'ibikorwa imigambi ico gucandaga imigambi leta ibifitiye ikene gushikana ku banyagihugu bo hasi
amanama
ni gake batubwira amanama bakunda kutubwira ibikorwa imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi. Ikindi dukorana na cyane muri uku gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bitama CCRP.
Ego nko muri kino gihe hariko harigishwa bijyanye kwemeza cyangwa guhakana iyinyanyirwa ry'ibyirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa nk'intererano mu gireyo bari nk'iyi,
nibaze ko ikibazo kandi n'ubu arije mu itumbereje ko
kuri mwese.
Ego muri iki gihe rero turi mu bihe byihinyanyirwa by'ibyirizwa shingiro.
Ego ndabanza karorero hari gisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyikisha yatanze kubijanye n'ihinyanyirwa nyene by'ibyirizwa shingiro imengo bari gishije gutora ego cyangwa gutora oya, ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo. Bamwe bakavuga ati iryo sengero ryo baryakoze nabi, abandi bati ryo baryakoze neza. Kuri mwebwe muvuga kwiki?
Jewe cyo nagomba mvuge icambere cyo nuko nimba hari umurongozi shengiro kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho none baba mpagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu bya politiki hari aho mugarukiriza murafite akarimbi
birumvikana yuko ekleziya mu nyisho zayo uze ahivome inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco ikigisha ikashikiriza urwo rukiza rw'Imana abantu bose hama kandi ndetse hariho n'ikindi nagomba kwibutsa ekleziya kandi mu nyigisho zayo iraheza icya igashikiriza ikigisha n'ivyerekeye demokrasi muri cha gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi kuvuga kiraba inyigisho ngengamibano barigisha ba Kristo ibibwizwa kuranga demokrasi hanyuma ibyo navyo biri mu byo tuzaturibusa ba Kristo kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cyabo hariho ibyo navyo bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu n'umwe mwitunganyo ry'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana tawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi cyangwa kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusangi ibyo ni bimwe mu byo tubwirizwa gushikiriza abakristo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
twibutse abatwumviriza yuko twari turindiriye n'icyumviro indongozi z'idini rya Islam baza guterera ariko umutumire Sadiki Kajandi ari na warongoye iryo dini ntarashobora gushika turabandanya ariko ikiganiro Patiri Cyitegetse Lambert mu bijanye n'intererano yanyu bya politiki hari aho mugarukiriza murafite akarimbi
hanyuma rero warubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko amategeko y'ekleziya ari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ivyo ntibirekuwe amategeko y'ekleziya arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho ekleziya isabwa kuja mu rweguru na ruriya za politike nukubera ibi bigize ku buryo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu ndinganizo yabyo
yego nk'akarorero nk'igihe ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego n'inkajyari
nk'akarorero ni hajye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baje gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora kuko ku rwego n'urwa politike canke hajya basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mugwi ujeje utegura ibiganiro by'abarundi canke igihe haba kwego rujejwe amatongo naho nyene barasavye yuko ibyo byose murabizo n'inzego za politiki ibyo rero kugira bishike nuko leta canke ubwo rwego ruba rukeneye sacerdote rubwiza kuba rwabisavye icese ekleziya hanyuma ekleziya nayo ikabona yuko bibereye hanyuma rero igaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo bamaze kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta ya musavye akirangure hisunzwe
twibutse abatwumviriza ko mwari kumumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
mwakoze cuti bakunzi mwari ko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma na engineer Linus Diane Nahazwe nanje tuzosubira ejo aho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu byanyu
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.